Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni ku wa kabiri tariki 5 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Uyu munsi ugize iminsi 9 irangiye abarundi bahuriye ingurugudoto ya Arusha, aho bitekanijwe ko baganira mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byaryanishije abanyapolitike bikanatuma mu Burundi haduka kajagari, umutekano muke hamwe n'ubukene. Yamara muri iyo minsi yose irangiye abarundi batumiwe aho ya Arusha gushika ejo ku munsi wa mbere ntibari bwashoboreye guhura amasomo yandi kugira ngo bahanahane ivyumviro ku bintu vyotuma Burundi busubira gufata inzira iterambere ata myidogo ikumirana ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bisubiye kuvugwa. Ibiro vy'umuhuza vyaciye bihitamwo kwakira ivyumviro vy'imirwi imwe kugira ngo vyorohereze abitavye ivyo biganiro basana batariko barihutira guhura amasomo yandi. Yamara amakuru duhawe n'umunyesha makuru wa Radio Ijwi rya Amerika Pierre Claver ni inkuru mukanya avuga kwanya politike b'abarundi bari mu biganiro ya Arusha batevye bagahurira hamwe bakayaga amasomo yandi, ariko ngo iyo nama yabo ntiyamaze n'isaha imwe. Umuhuza yaciye abaterakamu kabasaba kwibagira ibibatandukanya kugira ngo bashire imbere inyungu z'igihugu kandi kugira ngo ku munsi wa gatanu bazobe bashitse ku masezerano yo kugarukana amahoro. Muriki hasigaye rero iminsi itatu ngo ivyo biganiro birangire. Mwebwe mufise akizero kwa bahuriye Arusha bazoba bamaze kugira ingingo bapfunditse imbere yo ku munsi wa gatanu. Ibintu mwibaza ko byigaragaje muri iyo minsi abanyapolitiki hamwe n'abandi bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi bamaze Arusha n'ibihe. Mbega ibintu ku bwanyu vyoba vyatumye abarundi batemera kuja hamwe muri iyo minsi yose bari bamaze aho Arusha n'ibihe. Ibintu mwifuza ko barangura imbere ku munsi wa gatanu n'ibihe. Mbega mu gihe ibiganiro bitorangira ku munsi wa gatanu aho Arusha, ahantu vyobandaniriza ni hehe? Imbere rero yuko tuganira n'umutumire wacu, turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Claver Niyonkuru, akaba ari Arusha ariko arakurikirana ibyo biganiro. Mwiriwe neza Claver.
Mwiriwe.
Mutubwire mu majambo make cyane rwose, iyo nama yari yahuje abarundi y'amasomo yandi yamaze akanya gato byagenze gute, ibibazo byabaye ibihe?
Inama yahuriwemo n'abanyapolitike bose uno munsi wa kabiri yateje ikaba yamaze igihe cy'iminota 45 itarenga ntirenguke, kuko yatanga isaha 4 amasaha yo ngaha muri Tanzania. Iyo nama rero uko byagenze, nta waronse akajya ko kubaza ikibazo na kimwe mu banyapolitike bari bahari, ahubwo bumvije ijambo bashikirijwe n'umuhuza gusa. Nawe rero akaba yababwiye ko bogerageza bakigiza kure ibibatandukanye, ahubwo bagashyira imbere inyungu z'igihugu kugira ngo haboneke amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu. Yabwiye kandi ko bokwitegurira kugira ibyo bahebye uruhande rumwe cyangwa urundi, kugira ngo bakize ngo inyungu z'igihugu. Umwe imbere mu banyapolitike bari ngaho akaba yatubwiye ko umuhuza ngo yasa n'ubakarira, ababwira ko ngo bahabeze indwi yose ata kintu na kimwe barasika, ko gusa ngo bamuhaye inzandiko zine ziri mu byo bifuza, ariko we akaba yari yifuza nk'urwandiko rumwe cyangwa zibiri zikubiyemo ibyifuzo byabo byose. Mukapa rero yababwiye yuko ngo batosubira kurabana kandi nk'abansi, ahubwo barabana nk'abavukana, gusa bafite ibibatandukanya muri politike. Yanababwiye ko ngo hari byinshi basabye ariko bidashobora kuja mu ngiro amatora y'umwaka w'2020 atabaye. Akababwira ati rero mugerageze mwipange neza mutegure amatora meza, ahubwo mushireho uburyo bwo gutuma ayo matora aba meza, hanyuma ibindi muzobijyamire mu nyuma. Yanababwiye ko ku munsi wa gatanu babwiriza kuboneka urupapuro batera ko umukono yababwiye ati muyita amasezerano muyita itangazo nyamukuru muyita urwandiko ati cyo muyita cyose ariko mubwiriza gusinya ku kintu kizaba gikubiyemo ibyo mwumvikana ibyo mutumvikana ati hanyuma duce dutangura ubundi buryo rero bwo gutuma ibyo mutumvikana ko nabyo muheza mu kagico mubishikirije ko
muri iki gihe abanyapolitike bariko bakora iki
umuhuza Benjamin Mkapa amaze kubabwira ibyo yaciye afata uwundi mukenyuro aca atangura kubonana n'abaserukira imigwi ine yose yari imaze iminsi ikorana hano Arusha aho tani kugira ngo yumve ivyumviro biva muri bo ariko rero yaciye ategekanya nk'akanama rukokoma ahantu akanama gitse ko agiye kubonana nabo yise imboneza zikomeye mu bari hano Arusha abo nabo akaba acaguye abahoze ari abakuru b'ibihugu by'Uburundi babiri Damiano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya ahitamo intumwa ya leta Terence Nayiraja ahitamo kandi uwitwa Niyombudsman mu Burundi Edouard Nduwimana yongera ahitamo n'umushingamateka Agathon Rwasa abo rero yavuze ko ari bo yise nkanwayo nk'aba nk'imboneza ngo nkuru zikomeye ziri hano zishobora kuvamo gufatirwamo ingingo nkuru ishobora kwega abaje muri bino biganiro yarusha muri Tanzania
abanyapolitike bari yarusha mwihweje ibintu biriko biraba iminsi icenda irangiye ataka intu barashika ko murabona ko hariho abakurikirana cyane cyane ibyo biganiro nk'abahuza barabona ko hariho ugushaka
umuhuza mu majambo yabashikirije yavuze yuko ngo mu majambo yiwe abaye desi yuko ngo atanezereje n'ibyo bamaze iminsi icenda bariko barakora kuko we yari yizeye ko gushika niburiburi uno munsi ngo hari kuba hamaze kuboneka urwandiko rumwe rurimo ibyo bifuza byose ibyo bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko hanyuma ngo rukabarigure guca ruganirwa ko umuhuza rero naho yavuze yuko asa n'udanezereje cyane n'ibyo bamaze gushika ko aranafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazaba habonetse icyo batera ko umukono wewe avuga ati abe ari amasezerano canke abo rwandiko ngendegwa ko canke urupapuro rw'inzira ati mupfa kubyo gice mushika ko gusa rero biraboneka ko afise umwizero ariko atari mwinshi cyane
urakoze Pierre Claver niyo nkuru mukanya turagutera kamo uduhe inkuru yuzuye inkuru idonido ibintu biriko birabandanya hagati y'abanyapolitiki b'Abarundi urakoze
Murakoze
nawe. Muraka kanya kandi turi kumwe tukumwe n'umuhuza mu Barundi, umuhuza wa Barundi, Mushikiranta Edouard Nduwimana. Mwiriwe neza Mushikiranta Edouard Nduwimana. Murakoze kuba mutuye akanya, ndabona ko amabanga mufise muri iki gihe ari manini cyane rwose, muraduha umwanya wose mushoboye ariko nibaza ko muzakumara akanya mushoboye kose. Hanyuma turi kumwe kandi na Professor de Gracias Nkinahamira, wewe nibaza ko tuza kugumana mu kanya katari gato. Mwiriwe neza Professor de Gracias Nkinahamira.
Ndagwaye mwiriwe Frederic.
Mwiriwe neza.
Naramutse nawe nari kubatwumviriza
hose. Yego mereka dutangure kumushyira na Edouard Nduwimana asa n'ufatiriwe n'amabanga, mutubwire turumvise ko muri mu ruyo murwi uhambaye cyane rwose w'Abarundi. Abahuza bibaza ko bashora kugira ico bashitse ko murashora kutubwira ukuntu ibintu biriko biragenda muri iminsi cyane cyane mutamwe mutubwira igituma Abarundi batashoboye kugira ngo bicane mu minsi icenda Mushikiranta Edouard Nduwimana
ngira ngo murakoze igituma nkumbure cyongora kumenya ariko cyagaragaye guco nuko nkuko umuhuza ashoboye na Maria bisavye yari yavuze ati ndifuza yuko hoba umugwi w'abanyepolitiki bicarana bakavuga ibibazo uko yari yabibashikirije ariko rero uwo mugwi ntiwashobotse kuko bamwe mu batavuga na leta baciye baja ukwabo hanyuma nahitavuga bamwe na leta hamwe n'umugambi ku butegetsi baja hamwe yari ducika imigwi ibiri kandi yari yasabye yuko hoba umugwi umwe ikintu cyagaragaye ubwa mbere kintu kigira kabiri novuga gishasha ni uko ahanya hari imigambo yose n'amategeko yaratumiwe bitandukanye rero n'ibiganiro byahora biba icya gatatu novuga ni uko nyakubahwa umuhuza w'umuhuza Mkapa amaze kugurura inama yamesheje abari ngaho ababwira ati aha ntimwaje muri imwe mwita negotiation mwaje mu biganiro ati kandi mwibagire kwama iminsi yose mugenda mwikoreye tarifu kanyu mwari cyane cyane imbere murabi mu 2020 mwitegurire amatora aho rero bigenda yuko badashoboye kuja hamwe cyagiye kuba nuko mu nyuma baciye bagenda bamwe bose barandika inzandiko uko babona iki kibazo cy'u Burundi baze kandi inzandiko baciye badishyikiriza nyakubahwa Umuhuza nawe nabo bakorana baraheza bashobora kubashyira hamwe bashyira hamwe baca baresha ingano bwa barahanihana bamwe bose ibyo banditse no kuvuga uraha ubundi mugwi ibyo wanditse mu bundi nawe uraha nyuma dushaka ngaho rero niho ibikorwa byaciye bibandanya mu nyuma rero nk'uko babivuze Umuhuza ariko arabonana mu migwi n'abantu bamwe bamwe n'imigwi imwe imwe icyo navuga ni uko by'ukuri ngira ngo namwe muramaze kubona izo nzandiko zagiye zirashikirizwa hariho bimwe ubona yuko abanyepolitiki ari aho umenga baratandukana cyane ariko n'ibindi Umuhuza yabwiye ati nyirabo nani murabe 2020 maze mwaza yuko ngira ngo hari inzego dufata kibazo zihabwa duva muri bino biganiro nyarwa munsi mwaza yuko hari baje kuza abere guhindura vida shingiro arabwira ati icyo mumasaha gikomeye cyane cyane ni uko uba gutegurwa neza amatora 2020 bamwe bose bakishyira bakizana hanyuma bagategura kwiyamamaza no gutunganya imigambi yabo ubu rero bariko barabonana mu migwi icyo mbona gihava kiba ni uko Umuhuza amaze gusoma izo nzandiko zose nawe aje kuzifatira kwa hanyuma akagira icyo ashyikirije iyo izo mpande zose kugira ngo havemo icyo bashobora kumvikana ibyo batumvikanye bazozabandanya babiganira mugabo ikigaragara cyo ni uko ateza kuvamwo ikintu kijya kuvamwo ibiganiro kirinda gusozera n'inama y'iminsi 14
ku giti cyanyu cy'Umuhuza w'Abarundi murabona iminsi isigaye niyo mike uravye iminsi bamaze atantambwe iraboneka bashitse ko murafite kizero ko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse amasezerano
yego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse icyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko kuko nyakubahwa Umuhuza mukapari karakora twebwe mu Burundi twari twabikoze nabyo twamuciye turamubwira ati banamwerekanye ntabwo twari tugeze ko yuko ibi biriko birakorwa ngaha abanyepolitiki bari Bujumbura bakoranira hamwe kamaze kubakoranya agashika gatanu cyangwa gatandatu bahurira hamwe kuko najyaga kubyenda kuba umenyeshamakuru n'abandi bose batumva Abarundi bari ngaha Arusha abanyepolitiki kiretse uwitwa Marina yaje ava hanze n'uwitwa Nyirango Magera abandi bose baje bava i Bujumbura uba yuko ari Abarundi baba i Bujumbura abanyepolitiki baba i Bujumbura kandi tukaba tugirana amanama ibijumbura bacicarana bagahanana ibyumvire ariko bageze ngaha umenga n'abandi Barundi bavutse basana nani byo tutangaje Umuhuza kurenga iyo ngendo ya imera cyane avuga ati none kumenga muri abantu tutasanze mu nzira kandi tuzi ko musanze mukorana ibijumbura mukicarana mukavuga ibibazo bya politiki nako twambwire kugeza gutangaza tunamwerekana ko twari tugeze ko aho ariho ibyo baremaze kuba bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko twari ko twarabaye ko twebeganya kugira ngo dushobore kubafasha gutora urupapuro rw'inzira ibyo byose twabimushikirije hanyuma nawe araheza arabifatira ko agafatira na kuri abandi bamushikirije agafatira no kuri abatavugana n'ubutegetsi ibyo bashikiriza twe turizeye nk'Umuhuza kandi tusanze tuzi yuko muri mwe n'ibiganiro usanga hariho abashaka gusaba amahaniza mubwo bazi yuko bidashoboka turavye rero nishaka Umuhuza mukapa afise tubona yuko azogira ikivuyemo abanyepolitiki bakava nk'aho aricyo basize
Egome mu kane gatoya cyane gose muri iki gihe haravugwa leta y'ubumwe iyo leta ishobora kuva yarusha muyumvikanye ko
sinumva ariko ngaha abanyepolitiki baje mu byo gushinga leta y'ubumwe kuko ubwa mbere na mbere twumvirirwa ababyumve mu Burundi hari leta y'ubumwe kuko hari bice 56 kujyana by'abahutu bice 40 kujyana by'abatutsi hari imigambwe yabironke uburenganzira yaringiye muri leta nubwo ariko amasezerano y'Arusha yonyine ivyo yategekanije ari leta y'umwe kuko ubumwe abarundi bose n'ishyaka yose ibajubahirijwe hanyuma n'imigambwe yose ikingiramwo n'isonze n'ibashingira hamwe n'amasezerano y'Arusha iyo leta yose nibaza yuko hari iyindi yoza iba y'ubumwe gusumba iyo hari uno munsi ikigira kabiri naco ni uko mu vyibuke mu 2005 umukuru w'igihugu wahari nyine yarifuje kugira leta irimo imigambwe itashkanye n'ibice bisabwa n'amategeko muri leta no muri ino biganiro harimo rari muri leta tumatumiye yitwa ngo we n'ubusa yatwoga ari mugango y'Imerse ico gihe abonye ne bariko basaba leta ido n'imigambwe itagiye mu matora cyane ifashanye n'ibice bisaga n'amategeko bo baciye bavuga bati iyo leta yo mu 2005 na 2006 ite kuri n'ibyashingiro kandi birumvikana ko byashingiro yategekanye ingene kugira ngo umugambi w'ubusabitsa muri leta n'ibigenzi no munsi wo twituga tuti ahubwo abo bantu naho bavuga ngo bashaka kubaza amasezerano ya Rusia nibo ahubwo ubona yuko ariko bashaka kuyahunya kuko arategekanye ingene imigi ya politiki ingene muri leta leta yari no munsi ari leta y'ubumwe ahubwo sinzi bo twereka bakereka amatunga ati leta yo twifuza ko yomeze yoba iserukiye ku bahutu abana batutsi abantu nkumbure ngira ngo bashoboye kubyere kumuhuza n'amakuru bakabyumva gusumba yuko hari akarere kari wemwe yari ibyo bikadashoboka ariko igikuru no munsi abasaba ati cyane cyane mushire inguvu ku byo tuma mushobora kuronka aho mukorera politike ingene uburenganzira bwanyu bwo kubahirizwa icyo leta ifata politike liberté publique yagomeye na 2000 kuko mbere byari no munsi zavuye mu matora zatowe n'abenegihugu rashingwa bisunze amategeko no munsi nta kwimbere ko zabazihinduka.
Ego meturize ko muza kubandanya ukanya mukandi kanya gatoye kugira ngo murabe ko mwo kwishura nibibazo vy'aba nyonyi biradio ijwi ry'America ariko reka tubanze duhe ijambo professeur de gracias inamira amakuru ariko aratangazwa yarusha nta kizero abarundi cyane cyane barindiriye kwabo banyapolitiki bumvikana eka bakaraba bakabona ko igihugu cyasubira gufata inzira y'iterambere ayo makuru mwebwe muyumva gute professeur de gracias inamira
Egutane urakoze mbanje gukenguruka ibyo wavuze imbere yanjye yikiye birumvikana biratanga mu kizere kitari gito kuko urabona ari ku rubuga ari parikurikirana ikintu kubwira rero twe barumbi turinda hatwibaza nuko urabona ibintu by'ibiganiro byaramye kandi tubijamo tukagira ko umwe wese agaseka igice yiyumvira ariko ikintu gikuru cya mbere ni ukubanza kwishyiramo yuko tubwiriza kuvugira abarundi bose tukibaza yuko ata kintu na kimwe twovuga kiza giteranya abarundi kigaconona kiza kiuza inzira tumaze gushyikira yo kujya mu mahoro urabona nk'ubu abantu bariko baravuga bati tugiye gushaka kugira ngo duhindure leta tuzane leta mfate kibanza cyangwa leta y'ubumwe cyangwa leta nta leta y'ubumwe nk'uko yabivuze umuhuza w'abarundi ntayiriho ishobora kuzisumba yihari ubuye ni iy'ubumwe kandi ikurikiza amasezerano y'Arusha ikurikiza na constitution nibyo bituma avuga ndi ubu nta muntu ashobora kwibaza yuko bishobora kuja Arusha kugira ngo duhindure constitution uburenza constitution n'ikindi kiraba abarundi bose ikindi kijya muri dialogue ya hirya na hino kanatsinda twaravuze tuti ibyoshoboka nuko bakabibwira ngaha mu Burundi mu Barundi bose baramaze kuvuga mwese uravuga icyo yiyumvira baraciye mu makomini mbere no ku mitumba abarundi bose umwe wese araronka akanya gushyiga igicingiro ciwe ibyo basabye baragize raporo kandi yarabonetse urabona nk'ibyo byatumye abarundi bose bavuga ni ukuvuga rero ikintu mbona kiriho gikomeye ni uko twese twumvikana yuko umuntu ari hanze akwiye gutaha akwiye kubyiga ukuntu bishoboka byose bagatahana abantu baba bari hanze bategwa n'ibintu by'ibibakize bakoze mu bihugu
ariko hariho abantu bari hanze bahunze igihugu kubera umutekano wabo muke n'ubu bafise ubwoba kubera umutekano ushobora guhungabana icyo ni ikintu kizwi
yewe icyo kibazo nageze kukivuga ko mbere natewe narahunze kubera umutekano muke kandi mbunga bandi amabomba ariko aravuga ku nzu wanjye n'inzu amazu yanjye arabomaguritse ahantu ariko ndasubira kuyasubiramo ibyo n'ibintu byerekana neza yuko atamutekano wari uriho hariho rero n'abandi bahunze kubera bicura yuko bashobora kuba badafite umutekano mugabo ugasanga barasize n'imiryango yabo ngaha n'abandi bose bavukana n'abandi b'abagenzi bari ngaha rero nibaza yuko ubu ngubu amahoro ari Burundi umuntu asabye tugenda ashaka gutaha ndasabye muncungirire umutekano wanjye niko kazi leta ijejwe ijejwe gukingira umurundi wari wese aho uko ari hose ahari hose kugira ngo ashobore kumukingira nibaza ko ibyo bintu bashobora kubakingira n'ukuri babisabye cyane cyane mbwa igikuru ni uko bagira icyo kindi cyo gutahuka kubaka igihugu cyane kandi gikomeye cyane kandi mugabo ngena nkinongeye kuga Frederic nuko hariho abantu batari bake bagenda nakandi kahise mu mutwe akahise barahari twese turahari twarabuze abantu mu muryango twarabuze abatubyaye twarabuze nabo tuvukana batari bake bashika ku 1000 ari kuba turi ngaha nicyo gituma mvuga ndi akahise tukibagire tutangure ibintu bishyashya twebwe tukiriho twebwe twasigaye turiho dutangure ibintu bishyashya tujye hamwe twubake tugire ikintu gishobora kugira ngo kigire akamaro mu gihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na René Mugabe. René, muriwe neza? Alo, René, muratwumva? Muratwumva? Ndabumva neza. Egira telefone, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Turafite intererano.
Yego, muri hehe?
Alo?
Muri hehe?
Turi Makamba.
Yego, duga ku ijambo?
O intererano yanje nagira mvuge ku biganiro biko yabereye Arusha. Ku bwacu twebwe ibiganiro turabona yuko ta kintu kininiya byitezemo kubera imigwi yari ishyamiranye abatumye Abarundi bajya mu myiyerekano bahakana ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ahanini ibatumiwe kandi nibo ahanini bagasize bagashyamiranye na Leta ahanini imitumire twabonye sanana ku bantu bari mu Burundi benshi aho rero niho duca tubwira amakenga adasanzwe kuko hajyaganira abashyamiranye abari mu rwego sinarede nta bantu twumvise bagiye i Arusha nicyo gituma tujya tubona ko ibiganiro ata kintu kinini tubyiteze ko ikindi nacyo nagomba kubaza uyu mutumire mwanda ku kibuga Amerika ariko aravuga yuko abanyepolitike botaha atangorane bagiye kubera ubwoba ni ukuri nta muntu yo kwirengagiza ibintu byabaye 2015-16 ushyiraho abantu ijya n'ino bicwa n'abajenerali amamenyeshamakuru amaradiyo agaturigwa umutwara aprodehashi akaraswa agakomeretswa imana yarasinze kusanga ibi byose byagiye biva ubutungane bw'u Burundi nta kintu na kimwe buriga gushyira habona bugaragaza amasi twarakoze amasohoza abagira ubwicanyi baraba urumva umuntu uri hanze y'igihugu nta kwibaza ko mu Burundi atekanye uca wumva ko ibintu bicika umaze kumva ubutungane butari ku burakora ikindi nacyo kiza gica inkokora abanyepolitiki bari hanze kumva uwatandukiwe kuvomogwa amazu y'umuntu nyamateka jaminani igiri mu cyunda ni kuri nagiye mumbazirize uyu mutumire ijya nzu iri hafi y'abajejwe umutekano kuba ku maradiyo twarumvise yuko umuvugizi polisi avuga yuko uyobora amabandi ayo mabandi yo bomora iyo nzu gushyikaho ibintu byose bisahugwa abajejwe umutekano baraho bafashwe mwumva ko ibyo bintu birimo amakenga menshi
ntera
kamo abanyepolitike bari yarusha nibibuke ko bashyira imbere ineza y'umunyagihugu bibuke bari gushyira imbere inzira zabo twe abanyagihugu tumerewe nabi turi mu bukene budasanzwe rero nibashyira imbere iyo neza abahunze batahuse ibyo badahuriza ko bajye hamwe bahinyanyire siwumva umwe wese mu nicungomba bagira ibyo bahebye mureba icyo bahuriza ko
murakoze René Mugabe reka dusabe umuhuza Edouard Nduwimana atangure yishure ikibazo cyane cyane kivuga gishikirijwe na René avuga ko atakizero afise ko abanyapolitiki bazokumvikana n'akamo ateye mu nyuma karasaba abanyapolitiki gushyira inyungu z'igihugu imbere y'inyungu zabo hanyuma akaba yavuze kandi ko ikibazo yavuze nuko Senared itagiye aho no mubwira ko bamwe mu bategetsi b'uyu mu Runadi bari batumiwe ariko bahisemo kutajayo ikibazo kikaba ari uko batatumiwe nk'ubwo Runani. Reka rero tubanze tubaze umushingantahe Edouard Nduwimana gico yishyire cyane cyane kuri icyo kibazo cy'icyizere gike cyane rwose ku byerekeye abari yarusha.
Nagenda muhumurize uwo mwene gihugu mwene wacu yo humura yorema nibaza yuko abari ngaha bazobite bashyise ko nk'uko abivuze bo
bitandukanya inyungu z'abantu ku gatse kabo bagashyira imbere inyungu z'abenegihugu ndibaza yuko uruvi kuri bazabasha gutuma abenegihugu batekana kuko uriko arasaba kwinjira muri leta ngo ahindure leta ntibaza yuko izo ari inyungu z'abantu ntabwo ari inyungu z'abenegihugu ahayo ibiganiro nk'ibyo bikanwa za guharura izwiwe abona zo tucyo turagihuriza ko cy'uko by'ukuri duhoraga inyungu cyane cyane z'abenegihugu bagashyira impande inyungu zabo bwite kuko biraboneka yuko ngaha abari ngaha bataba guhabwa umwe wese igiharuro cyo ati mbega niyo leta aba ariko aravuga agira ati mbega nobonobo biki ibyo hindukanoro nk'iki murumva yuko by'ukuri ibyo ariko aravuga kuri ku ruhande rumwe hariya gusema uruhande rugira akazi naho nuko icyo avuga cya senarede nk'uko mubivuze bamwe mu bari muri gurura n'itemewe n'amategeko murazi yuko bari batumiwe by'ukuri ariko baraka kwitaba ariko ngo bavuga abantu batumiwe yitwa senarede mukamuzi senarede ingene yagiyeho mukamuzi senarede n'abayigize rero nzi ko senarede ishobora kuba ari nk'ikintu kivuga mbwa ishobora kuba ari nka kopiye vide hariya abashobora bashaka kuyuzuza bakabona ikintu gihambaye senarede ni umugwi w'abantu nta n'imiryango baserukira abo rero n'ituma n'umuhuza avuga ati abo onya iyo ubwato bumaze gufata umurongo bashatse baze babyinjire nabo babandanye urugendo hamwe n'abandi cyangwa nabo badashatse basigaye bunajya tuzi yuko bamwe muri usanga bafite n'ibibira bibiri n'ibiri usanga ari ababiri bakongera bakaba abarundi usanga ari abanyekanada usanga ari abanyamerika ibyo ntizigatesha umwanya abantu icyo twe dusaba ni uko by'ukuri umurundi wese ari hanze atabikora n'ubutungane yotahuka yotahuka akaza kubaka igihugu agataba akaza kubaka umugambi agataba akaza kwifatikanya n'abami gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunyepolitiki nayo yanditse n'ibibazo yuko hari umurundi wazigurukiza kuri senarede kandi amaze gutandibaza yuko umutekano wari ubahirijwe perezida ntibantunganye yaratahutse yari hanze murabizi ariko nzira mukunda yaratahutse murabizi n'abandi benshi ariko icyo ngaha tuvuga tweza kandi tugusaba nuko aba bifuza gutabuka badakurikirana n'ubutungane by'ukuri leta nk'uko isanzwe ikingira abandi benegihugu yeze ikabakingira ikabafasha mu mwidegenzi wabo kugira ngo itegurire amatora
yegomeye Professeur Deogratias Ntirahamira umushyirantahe Rene Mugabe yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose cyerekeye abantu bahunze akaba yibukije eka umutekano muke wari uhari n'ubwicanyi bwari buhari mu Burundi murafise icyo mubwira mu kanya gato
yego cyane kuri no bimubwira kuko abahunze nayo nabivuze kare benshi twaragarutse kandi n'abandi bari ko baraza bari habahunze kera rero n'abanonze ubu navuze yuko akaje kukibagira atakamara rero turabisubiramo rero bya kera nabyo nsubiramo ariko ndasanzwe birimo byarangoze ko cyane gusumba abandi ariko tuvuge iby'ubu rero urabona yavuze mbonita Pierre Claverre aravuga ibya minani umuhuza w'abarundi araje kuvuga ati cyane cyane nuko abantu boraba ibintu by'igihugu bakaba iby'abarundi ibyobara by'umuntu umwe 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 wese icyo yibaza kwiba yarabuze kuko ababuze turi benshi kandi tuge turaba ibyo twabuze ntitubaze ngo dushike ku bintu by'amahoro twoca twama dushize akazigo kugira ngo turabe ibintu byacu uko byogaruka cyane tubanze twibonye indarero ibyo tubirengere kuko ababuze barabuze rwose Burundi bwarabuze kuva bwitangura kwikukira abantu barapfuye batari bake n'abandi kandi abasigaye bariho ni nabo twebwe turi ngaha turiko turabivuga kugira ngo turabe ukuntu twokumvikana kugira ngo tugarukane amahoro ejo ntibisubiye umwe abana bacu tuba twarabyaye turabe uko twoba impano rero ni ukuvuga ni uko uyu mu Rene yogerageza no kuri agatsindisha vuba kuko ntibagira nibana kandi noneho ejo mu gitondo nawe nyine atashatse ko bihagarara byo aba bisubira bikadukora ko twese ibyiza ni uko twumvikana twese tukabihagarika ikintu rye ni usubiramo gusa gitoye n'iki ni uko ni ukuri leta yarabyemeye narabyumvise mugabo ni uko niba harimo ndatabyemera nasabe bamuhe icyemezo cy'uko ntiyasigaye ngaha atangora nazogira umuntu wese adakurikiranwa n'ubutungane baravuze kuva kera barabisubiramo bati nutahuke icyo ubona ukeneye cyose reka izo kiguha kandi birahari twese turi ngaha nicyo gituma navuga nzi tubirengere n'ukuri dukure kahise mu mitwe yacu ko kahise kaguye mu mitwe yacu ntacyo twakora kandi turavuze byinshi ndatege dushobora kuvuga tuvuga tuti nuko ndamuzi minani ndamuzi kandi ndetse bose ari mu mutima rero bose turazi nayo ndabazi kandi ndazi ko nabonye ndabatashe ngaha bahabaka akagira icyo bakuye bakabibona nkuko natwe twese twatahuze turi ngaha muri iki
gihe
agira ni ndamuhumurije n'ukuri agerageze kutungana agira umutima uri hamwe arabe ukuntu twagerageza ahubwo kumvikana abariho nabo bavuga ngo nibaje batashoboye kuza yabuze na senarede ko batashoboye kwitaba yego uyu muntu iyo yatumiwe arashobora kwanga n'uburenganzira bwiwe mugabo mu gihe yanse yoheza agasuma atanga
ikifuzoreka ndabasabe mumpe nyishu ngufi cyane rwose reka tubibutse ko muri kumubandanya kumviza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard Ndayisaba Ndayisenga mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Gerard
amahoro
muri hehe
ibucumbura kumushaka
ikibazo cy'imvira munyarutse mu kanya gato
eko ndamukiza batumire
barakumva duga ku ijambo
eko cyewe icyo nariko muri ibi biganiro biko yarusha je nta kintu kirekire n'ukuri navuga mbona kizoshikana abarundi ku muco coba muco kuko yewe ndatse kumuhuza yatumire abanyepolitiki agatumira abegereye leta natumire ahubwo abayikwanje babafite uruhara mu kuyikwanya agatumira abandi mu kwakwayo twebwe ntitwumuritsa kuko n'ubundi mu gihugu hari hasanzwe umutekano atari ikirenga nagira mbaze umutumire umuhuza w'abarundi etwaye ndiwe imana mbega ko je maze iminsi numviriza iradiyo bakavuga ko umuhuza yarusha wongera upapuro rwumviza radiyo rwo mu kayanza nikubera ko rwo mu kayanza atarukurikije ariko muri bibiri na cumi na gatatu batarukurikije muri bibiri na cumi na gatanu bakabirengagiza abarundi simbaga igihugu cyabo cyabibarutse kandi ariho bari bakemera yuko byoja kubera yarusha yego we hari icyizere cyo haba yuko ubwo n'ubwo rundi n'ubwo borusinya rutohava rumera nka zanditse mu kayanza kutirengagiza ikindi naco abarundi bari hanze bahunze barinze kuraba imigambi barimo imigambi myinshi yari ahunze ihunga leta harabirishwa none icyizere ni igiki twovuga yuko leta irakora kugira ngo umunyepolitiki aba yarahunze ati mu Burundi afite umutekano ntangene ayiye isanzura yishyira akizana
yego me
n'ukuri twizeye
murakoze Gerard Ndayisenga muhuza Edouard Nduwimana kizero eka kizere si cyinshi cyane rwose mu Barundi umushyirantahe Gerard Ndayisaba Ndayisenga arabajije ibibazo bitari bike nka bibiri muduwe ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose muhinyije
ni umwanya mu gice cyo cy'umutekano nibaza yuko bigira mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko uno munsi hari amahoro n'umutekano gusumba n'ibihugu bimwe no by'umutekano karere hari aho abarundi mwenga nibo bonyine bafise imigambwe ukamenya rimwe nibo bonyine bafise abagira politiki bari muri opposition mbere ko bataraba abari muri opposition muri Kenya bataraba muri opposition mu Uganda aramutandanye ne turi mu biganiro politike bose haraba ababa ku butegetsi akaba nabo baba muri opposition mugabo nta nabi numva aba barayira odinga bakiza besigiye n'abandi baca bagenda kuganirira hanze mu gahinga izo rero nibyo rero abandi dushaka gukura mu mutwe twumve yuko ibibazo bya politike bizokwamaho biharwa n'umunsi bizohava n'ejo bizovana hirya y'ejo natuma uhuga yababwiye ati ntibazitwa ibibazo by'abarundi bwari bya politike cyangwa ibindi muva nk'aho mutore inshinga aruga izero nkumva yuko n'ibyo by'umutekano wumva yuko kuri umutekano ni kimwe mbwa aho nishyira kamahoro ava ku mutima nkumbure n'uwo gera ashobora kuba agira ati nta mahoro mfise ko ku mutima icyo namusanze ko yubahiriza agakomeza agasenga kuko amahoro atangwa n'Imana cyane cyane kugira ngo amuremeshe Imana imuremeshe ku mutima naye handa umutekano mu gihugu hari usumba n'ibihugu byinshi byo muri kano karere n'ibindi byose yuko ico cyo tera kamwe n'abahungu bahunze batahe abari mu gihugu bari mu mitekano bari mu mahoro hanyuma nakoboka gihaze tujyamo bavuye gukaronderera inyishu turi kumwe mugabe inyishu ntabwo yigeze bacha umuntu ahunga igihugu byiza nibaza yuko botahuka abadakurikiwe n'amatungane ega nawe ubutungane bukurikirana baje aho batubyiture twemere nawe dukurike muganga cyangwa dusabe ikigongwe nabone boto ariko nibaza yuko ikuru nuko abantu boreka kugira kudandaza ukumenga no muto ribaza yuko bodarana n'abasoda cyangwa abapolisi bo hanze ko hatsinda mu bijyana na yana bikumenyeshe yakomenyesha mukuru n'abarundi babyumva hariho aba bamwe bavuga ngo igisoda n'igipolisi n'igendera ry'u Burundi ngo bisubigwemo uno munsi cyumvira amasezerano ya Arusha yatanze ibice 500 by'abahutu n'ibice 500 by'abatutsi mu gisoda n'igipolisi uwo muntu avuga ngo ntibisubigwemo ariko arasaba yuko igisoda kimeze gute uno munsi yatubwira ati abantu mbega bavuga Arusha barayemera cyangwa ntibayemera ubona yuko bakeneye ibintu byose bakavuga ngo senini hazwe ngo isubirigwe ngo nabo muri Nations Unies akarere ni kaze kaze muri bino biganiro basubirigwe na Nations Unies na Afrikaine muri ubari ibintu byose ari ntani n'ibyamaraniza abona yuko byo kuri ngirana ahubwo iba ariko ari inyungu z'abarundi bafite abandi baronderera inyungu bashobora kuba barafatikanije muri ibi bibazo twakiyemo icyo ni cyambere ikindi nacyo nibaza yuko igurupa probinzira go mukayanza aravuga ati igwari gwakurikijwa ati ndebe igomba ngaho gukurikizwa gutangana mu yute yuko urupa probinzira go mukayanza ni bujumbura twari twashize ku mukono wa politike bose igenda n'umushikira nganji uri hagati mu gihugu waragiye mu ngiro kuko nuru ni igirwa ryenga amatora twari tumvikanye yuko ritosogwa rigatogwa na bose mu namashinga amateka nagara nk'itse ko byatuwe n'abashinga amateka bose naho muri tona barimo ko twari twavyumvikanye igihe tujana igudashingira mu nama shinga mataga ngo rihinduke nuko byari byatabye n'abanye politike bo nyene nta na rimwe bigeze bavuga yuko ibyo byashingwa byo bundi bitohinduka
abantu ndabona akanya kihuta mvuna kuri nyesho
ibyo byaragiye mu nama shinga mateka nama shinga mateka ntiyaryemeza n'uburenganzira bwawo niko amateka bisaba ariko urupapuro rw'indira rwari rwagiye mu nzira uretse ko 2015 hari abaciye bavuye mu kata bakuzana ibibazo by'ibiringo kandi na byo ni byatorewe nyinshi bikiye muri sentare ifite uburenganzira ariko agashaka gukoresha ingufu n'ingimba n'ubu bigaragara yuko izo ngaruka mbi dufite uno munsi ari ukubera abo bantu bagiye bifata mwene iyo bibazo yuko amakungu yoheza agira n'abarundi bagaheza iyo myifato dusaba yuko itosubira kuba mu 2020 bado bitegure turirandane n'imizi abantu tujye mu matora utsinze atwara igihugu abandi barindire amatora dokwama aba kuko twamaze kwinjira mu ngero
yego mereka twibutse abatwumviriza muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Evariste ni Baruta mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri he Evariste
hello
hello hello
murugomba mukibitoke
murafite kibazo cy'imvira mu kanya gato cyane
yego cyo cyacu twanaza itwa tuguhiruje ko no yurenewe makamba cyane kito abarundi tumaze kumva gihe amuhoza atumeye abantu tukumva ro bajya bari bagwanya leta bajya bari abikemitsi na leta ntibitabye baragize amakenga cyane baduhunga abanyatu icyizero kirahera neza neza ako ro nyinshi umuhoza ahaye rene na yumvise nako mangende ikintu nk'intererano yanjye nako masabe aba bantu nokuvuga ngo nibavuga rumwe na leta barebe ukuntu bokorosha ibintu barebe ukuntu by'ukuri bareka gutamananiza ubu nko kuvuga ngo basaba ibya leta y'ubumwe afata ikibanza nacyo ndi mu Burundi ngo nenga hafi yose ko ntawe bishatiye ibintu byafite inzego zikwiye kandi zatewe n'abanyagihugu badakwiye ahubwo kuza tubabone tubamenye babe muri twebwe itegura amakuru muri bemere venti nayo ubundi ho bakumye n'ubundi yo hanze nta karusho na kamwe batokura niyo batokura mukuru muri leta twebwe abanyagihugu bazoza ni nk'abashyashya ntitubabone tubamenye kiza robotaha kandi ko leta yarayiyemeje ko ibyo bacungereye byabo nabo ikabishyira mu ngiro adakora muri twebwe igihugu kikase aho gatera
urakoze Evariste ni Baruta twashaka kandi gushimira umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yashoboye kuva mu manama yarimo akomeye akaduha akanya aha kuri radio ijwi rya Amerika kugira yishure ibibazo bimwe bimwe by'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika. Professeur de Gracias ntihamira murumvise amakenga abarundi bafise cyane cyane ku kuntu ubutumire bwagenze ariko nibaza ko ushyira na Evariste nawe nyine avuga ko abo muri senaride batatumiwe bamwe abategetsi b'uwe mu hari bari batumiwe ubwo runani murambabarira ariko bahitamo kutaja mu n'ivyo biganiro aravuze kandi nakamate abanyapolitike bose bari cyane cyane abari hanze muduwe ku ijambo ikintu muvuga kucimvira cikije niki
ego cyane urumva mudukuri kwezwe ibyo tubuze nuko baratumiwe umwe wese muri barya bataje mugabo banse kuza niko nibaza ngo nuko batatumiriye hama ngo batume mu rwi Senared musanzwe muziri ko Senared itazwi kandi itemewe n'amategeko ndibaza yuko batashobora kuyitumira kuko byari guhabe bigorana bikavuza n'ingene ibiganiro bibandanye none rero ndibaza yuko nukwanga kuza n'ugusiba kubera ngo ntibatumiwe kandi noneho niba bafite icyo bavuga batobishikiriza baze bavuge ibyo bashaka mugabo igikuru muri byose njyewe mbona ni uko botahukana ibiganiro bikaza mu Burundi
ariko
twese dushobora kugenda ngo duhurire Arusha bose bakaza mu Burundi abariho hariya anye bo muri Senared batabanje bitwa ko bashaka kuza kugira icyo bavuze bageze bakaza bakabivugira mu Burundi ko n'abarundi nk'abandi
ariko ndego siyasi nkinamira abo barundi ntibavuga busema kuko n'ibiko birabere Arusha birerekana ko icyizero kidashobora kuba ari cyinshi cyane cyane ku bantu bumva amakuru yuko abo barundi gushika ubu iminsi icyenda irangiye batarashobora kwicarana
bo ari ukuntu bye navuze hari abantu bagenda kugira ngo badadike gusa kugira batuvuge ko banse mugabo badashobora gutanga igituma cyo kwereka cy'uko bashobora kuba babyanse niba by'ukuri bagiye Arusha no kubashaka amahoro niko bashaka kumvikana n'abandi mu gihe rero bahashyitse ni ukumenya yuko ari ibintu ariho ndabona iyo tugenda amategeko nka constitution ntamashobora kuvuga ngo ugiye guhindurirwa Arusha n'uburenganzira bw'igihugu bw'abanyagihugu ariyo bose ntibaza bakabihindura bashaka kugira ngo bavuge bati ntibakoresheje amasezerano ya Arusha ibyo byose ni kuri ngende baza ko byabaye byo ni leta yayivuze muhuza ati harimo 40% 60% y'ibyo byateguwe hariho noneho na severe rikwiraza kugira ngo tugire akahise ku Burundi kugira ngo bashobore kutubushire ku mibiri n'ibintu byagenze navuze ndi twikure ko akahise muga tugerageze korosha ni ukuri umuntu wese yitoka mu Burundi yitwa ko avuga ngo ashaka amahoro byiza yo korosha akareka kugira amananiza kudadaza ku kintu azi neza ko bidashoboka nubira
mwereka
ndagusa ko ari hari mugabo afite
cyo ashaka kuvuga bwirangiye
birarinde ibyo bibaza ariko dukwiye ntano no vuga gusa nuko tworeka kudadaza ndakamaro kandi noneho nta munda zotwara iki gihugu adatowe amatora kandi azokwamariho igikuru nuko twogerereza kumvikana kugira ngo umwe wese akoreshe umugambwe wiwe yatera imbere azoje yitoze abarundi bamwumve amutore atwara igihugu
yego meye
nibyo mbona bikwiriye nari kuvuga ngo zotwara igihugu Arusha ndi bishobora
tubibutse nshuti mwese ko muri komura abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bizimana Elize muri beneza
mironi
muri hehe Bizimana
yano masaa ni muri Zambia
muri Zambia yego murafite kibazo murafite cyumviro duga ku ijambo
nagomba ni mvuge kuri ibi bibazo byaba bari mu Arusha mu biganiro barakwiye kuraba neza bakareka inyungu zabo bakaraba yuko bogarukana amahoro mu gihugu bakumvikana bose bagashyira hamwe kugira ngo natwe abo baratwaye igihugu cyangwa abagize ibindi bibazo ku mboza z'umutekano muke wabo tukaraba yuko twosubira mu gihugu gitekanye kuko twese twifuza igihugu gitekanye aho kuvuga ngo ibiganiro bitahukanye mu gihugu binaniranye biri muri yashe bicuhava bikunda biri mu gihugu kandi ari ahandi nyine bavuga ngo ntibahuza bose
murakumva
bamwe bavuga ko batemera neza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo none mu bitahukana mu gihugu bikazica bikunda yuko biba byiza kurusha ndakeka yuko nimba byaba binaniranye biri muri yasi ruguma babiha amakungu cyangwa bakabiha ubumwe bwa Afurika bukaraba nacyo nabwo icyo bwokora kuri ibyo biganiro kandi mu Burundi nta cyiza bizohava bizanamwo kuko naho birananiranye kandi twari twicitse yuko hari icyo mpa
Murakoze Bizimana Elize reka duhe ijambo kandi Manirakiza Sylvestre mwiriwe neza
yero yakowaho
mwiriwe muri hehe muri hehe
mbona ibiganiro ngomba gutererana mbona yuko abantu benshi bakira ko bizogaruka ibyakira n'ibizigaruka intwaro za kera zo mu 90 zo mu 88 zo mu 80 izo ntwaro zaheze n'izigaruka ubu n'ubundi Burundi Burundi bwa kiriya gihe si bwo bwubu ubu n'Burundi bundi biriya bya kera bibaza ko bya kera bizogaruka gutwara ubutetsi zibaye bidaciye mu matora we mbona yuko ibyo bintu bitazosubira kugaruka mu gihugu ahubwo zo icyo mbona ni uko uharanira kugira ngo babe mu gihugu bariko gutera intambara ituma abantu bahunga bakaja gusiragira mu bindi bihugu bakarindira mu gihugu cy'u Burundi utogwa agatogwa akabana n'abarundi bakamumenya azoza ava hanze amaze y'imyaka hamari yaza kwitoza mu Burundi abarundi bamumenya azoba yabakoreye bazomumenya gute ko ari umuahitazo bafata batakibonye u Burundi rero buharisi bwa Burundi bwa kera ni Burundi bundi nubwa kiriza kera ntibikigaruka abibaza ko iza kera bizogaruka bene abantu bakubwira ko bagasinga amahoro aramba bagasinga amahoro meza nuko igihugu bavuga ngo turimo abasinga ntahe mu Burundi abo bana bavugwa bavyagwa na baba basinga ntahe none baba basinga ntahe baruhiye ahubwo se ibiganiro n'ibere mu Burundi aho baba basinga ntahe nyine bari niho babyara hari bagiti bo bahanura kuko kabaye nk'uko mbona yuko itazigira bishoboka abaharanira amahoro babone abatayashaka nabo abasinga ntahe barahari
murakoze
ntahe y'abasinga ntahe bavuga ngo hari abasinga ntahe nyabusha niko nawe niko nakuze ni wumva hari abasinga ntahe nyabwibara nyabwibara hari abagabo abagabo rero ntibahagurutse ya ntahe yabo ishirahabona
murakoze Manirakiza Sylvestre reka ijambo professeur de Gracia Senkiramira mushyantahe Bizimana Elize na Manirakiza Sylvestre batanze ibyumviro bitandukanye cyane cyane ku byerekeye aho ibiganiro byobera reka icyo bahuriye ko nuko batira kamo Bizimana Elize yatira kamo gasaba abanyapolitike akamo reka n'umuhuza katewe kandi n'umuhuza gasaba abanyapolitike bariko barahuriye arusha gushira inyungu z'igihugu imbere ya vyose duga ku ijambo kuri ivyo vyumviro vya bashinga ntaye babiri
yego cyane uyu wo muri Zambia Elize yavutse ego ibintu byumvikana kuko abishobore kuko inyungu z'umwe wese ntacyo zivuze ni ukubandanya tugerageza kuvuga twibirira abarundi bene wacu cyane cyane yavuze n'ikindi avuga ati ntibyo taho Burundi ntacyo byomara bavuma bikura yarusha bakabiha amanama mpuzamakungu rero nibaza yuko aho imisuno muha itomoye ari kuraba na bagenzi we ahari muri Zambia n'iruhande muri Zimbabwe ingorane nta namwe zitari mu bihugu byo ku isi kandi abantu bamariko baravuga ngo ibintu byabo babitwara ahandi handi nitwebwe muri Afrika gusa garuka ingorane ziri hose ku isi no muri Amerika iwanyu ni Buraya n'andi hose bari n'andi amaze imyaka 22 ndahazi ingorane zamaze yari mugo nta na rimwe haraza abandi bantu bo hanze ngo banze kubabwira ngo zibakore ibintu kunu rero mbona yuko akarero muze yabahaye ati nibarabe Raila Odinga barahe na bisigiye muri Uganda na Rio de Odinga wo muri Kenya yuko acha bakicara bakarindira bakatora imisu ngaho uze bahamagara na zansentare nguru zo mu gihugu zikabacira imanza nibaze ngaha rero kuko ngaha izo nzego zose ziba zifise turashobora kubigenza gutyo kandi noneho turashobora no kugura ibiganiro harabaye guhura n'imiryango muri 2013 mu Kayanza baragirana federute bose bakurikiza nibaza yuko n'ibyo bishobora kubandanya niba atari ukwama bashaka kugira amasezerano basiza bagaca batabura bagaterera hasi umva nta kamaro mu gihe ari ukugira amasezerano kugira ngo bangire batayakurikiza ikintu rero nuvuga cyane cyane ngo kuri Manirakiza Sylvestre no kuri yavuze ikintu kikomeye cyane yavuze ati amasekiranagiho mu rutaro ibya kera twe turabyigizayo ndavuze ndi indi bagira ndi bana umuntu yibaza yuko ashobora bya kera amenye yuko ahubwo akwibwira indi ntambwe akabona aho tugeze akaragukemera kugira ngo turabikunda tuzi ntambwe tuza tuhigira imbere kuko n'ukuri jyewe ndemeza neza yuko nta handi hariho haruta muhiri wanyu nta na hamwe mugaho mwese arafite uburenganzira bwo kuhashaka arashobora kuhashaka yaratuye kuri Buraya arashobora kuyiwa yenda cyenda haba imyaka 20 mugabo nahavuye nibuka ndavuga nti iwacu hadakeneye hameze neza none rero njya kubwira Imana ni ukuri ikintu rero navuga ni uko umuntu wese ahari yumvire daboro inyungu zigiye gukina abiwe bari mu gihugu icyo kintu cya mbere kandi akure mu bintu bya kera byugwa ngo ibintu bindi yego data wanjye bamwe bati ntibahana mu bintu ntibahana yego byarashitse kandi kuva kera ariko ibyo turakwiye kubisezerera nibyo bituma twashyizeho uyu mugwi w'uko nywana no kurekurianira kugira ngo
yego ndabona akanya kihuta mushyira hehe inyishu ngufi ngufi ndabona akanya kihuta cyane rwose
ndahejeje nagomba n'ukuri mvuga icyo kintu cy'uko umuntu wese ari kuri kuba hashaka muri cyo mu gihe avuga ati aniho mbonanguriye kuba mugabo nta na hamwe haruta iwanyu nta na hamwe haruta mu mbari iwanyu icyo kintu cya mbere kiriho
reka duhe
tukuremwo akantu kakahise turekure ibintu bya kera jewe nagize imana iramfasha n'ukuri ndikondagerageza kubyibagira kubirenga ko si ukubyibagira ko ntawo byibagira mbwo ni ukubirenga ko ugira umuntu abandanye akora ibigirira akamaro abarundi
bose tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza radio ijwi rya amerika turi kumwe na françois mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe izina ry'ikirundi ninde
cyiza françois
cyiza muri hehe
ndi giteka hano bitinya bututse
yego me murafite ikibazo cy'imvira mu kanya gato
nagwa manje ndamutse abatumire
arakumva hasigaye
umutumire umwe abantu bose barakumbiza ijwi rya amerika
yego me
hanyuma nagomba kugira icyo mvuze ku ibyo biganiriro biri kurabera i Arusha
yego
numvise abanyepolitike twari twita ibico cyoroshye abanyepolitike twari twubaha ariko badusubiza inyuma bakavuga yuko bakeneye yuko oni ariyo yoza kudutegurira amatora mu Burundi yantangaje cyane hanyuma nagomba ndabibutsa abanyepolitike nyine abo mu biganiro ko hari bamwe bamwe mu 93 bari batuzaniye demokarasi hanyuma baratsinda amatora hanyuma bakubita kudeta baca bongera baragaruka ongera basangira ubutegetsi hariho igisomwa twize mu ishure mu mashure matori bavuga ngo kura kuziko uyakubegeye ku bwaho biramenyereye yuko ubunye dutera tuje imbere nitwo kwama muri bya bindi nyene dusubira inyuma ibaganire bahuza baganire icyo tuma amahoro atsimbatara amahoro asanzwe tuyafise mu gihugu atsimbatare hanyuma bitaba amatora utsinzwe yemera cyane ntayishize utsinze nawe abandanye arongore hanyuma amatora niyagaruka wari yatsinzwe asubira pime hanyuma atsinzwe yihangane nicyo
murakoze
kuvuga ikindi gitoya nagomba kuvuga
murakoze sozera mu kanya gatoya cyane gusa amasegonda 30 akanya kagiye
abasumira numvise hari abantu bafite imigambwe ihanga iyo migambwe twe nta niyo tubona ngaha ku rubuga sinzi kwari ku mazina cyangwa ni kwari iki reka dutabare gusa barangize iyo biganiro hanyuma batahe bose batahe mu Burundi twitegurira amatora
murakoze cyiza françois reka duhe n'ijambo egide muri we neza egide muratwumva
ejo bwa mbere ndakonda bumva sinzi kuna munyumva
yego turakumva muri hehe ga egide
ndi Burundi mu cibitoto
izina ry'ikirundi
Niragira
duka kwijambo mu kanya gato
cyo nagomba gushikiriza muri sanswe nagomba mukambereho icya mbere ndagishikiriza mwebwe abamenyesha makuru nibyo nta muganize mugabo muri iki kiganiro numvise bibaye n'abatumire sinamenye ko mushobora kuba mwatumiye bose mugabo equilibre mu mwatumiye biragaragara ko equilibre atarimo ko basana baja mu njano imwe bavuga bimwe hama kugirana kabiri kugira kabiri abatumire bose bashikirije kubijanye nuko abarundi baba bari mu biganiro canke n'abafise ico bashaka kuva mu politike y'Burundi ko byabyiza batahagaze kuri kaise cyane ko batogira apanage sur le passé mugabo ini peuple sans histoire c'est une peuple a tout petit peu mort ko iba yarapfuye mu gihe bagiye kahise ariko kandi nagaruka nkagira nti burya nabo babivuga barafise gushika no munsi icyo bahagarara ko nkakahise uretse ko kumbure ikirindi cyo bakiri mu ruhande rwabo ikirindi abandi bafasha kumbuga itakubugi no kuvuga mugabo ikirindi cyo bakiri wabo bigatuma bashaka kuvuga ko atahagarara kuri kahise rero nkagira nti kwagarara kuri kahise ntibyari bibi ni byiza ko kuko gashobora gutegura kazoza hama ubwa kane nibaza yuko twokwirinda kurimira kugwiri twokwirinda kurimira kugwiri kuko ikintu kibaye mu gihugu ibyiza yuko kabisa cabari cyiza ari kibi coranduranwa n'imizi muga ntiturimire ko twumve ko byo babyiza ico kibagiye kugira ngo dushobe kumva ko twategura gishasha ibyo ndabivuga kuko bavuze ati tureke za 2015 ucumenga ibyabaye mu Burundi nka nakimwe byatwaye kwari gufina kwari kugira iki byabaye ntacu byari bimaze turabe imbere mugandi bata yuko bitari biryoshe cyane kama kukijanye bwa nyuma nagomba shikirizo kintu kijanye n'umuhuza ibyiza ku muhuza ahagarara hagati kandi akumviriza bose nibyo umuntu ashaka kuvuga ibyo tudashaka mugabo ni byiza kumwumviza cyane cyane iyo twitwa ko turabahuza kugira ngo bikunde dushobore kumwumvisha kumbura kuri kwacu cyane tumufashe guhuza n'abandi murakoze cyane
urakoze Egide ku kibazo ca mbere cy'uko tumira bavuga rumwe twa dufite umutumire wa mbere yari umuhuza n'umushya ntahe de grace ntamira niwe ubu turi kumwe n'umuntu umwe muri iki gihe reka rero imbere yuko duha ijambo professeur de grace ntamira duhe n'ijambo kandi ndabona dufite akanya gatoyi Thomas miriwe neza
mwerewe
murafite ikibazo mu kanya gatoyi murafite ikibazo cy'umviro uratwumva
ahanini ikibazo nikijanye n'ibiganiro halo
duga kwijambo mu kanya gato
je navuga ni ibiganiro tubirazi nyine biriko biragenda umenga nta cizere biriko biraduha bibanye nuko umenga abaganira ntibarashobora guhura hagati yabo ngo babonane amaso kuyanze ama nkananegura nuko leta umenga arukuntu yemera ibiganiro ikamera n'igihushane aho ivuga ngo aba sishobora kwicarana nabo ngo kubera bakoze ibi bakibagira ko kahise kataraka kera cyane hariho abari bafite ibyo bagirizwa bemeye bakigora ibyo bintu bakabishyira pembeni kugira barondere inyungu y'amahoro rero nabaza umutumire none ikintu kikiguzi coba gisumba amahoro babona bokumira ko batotanga kubira amahoro aboneke bagahitamo yuko bupfuma haba ingorane coba ari giki ko nibaza ko nawe oba ari intebe y'ubushyikiranganji boshobora kuyitanga ku nyungu y'amahoro
abanyagihugu
wese yumve ko igihugu kirimo amahoro n'abahunze bashobore guhunguka bumve ko igihugu kirimo amahoro nabo nabo baganira na leta ndifuza ko boshira umutima hamwe bakaraba nabone inyungu z'igihugu ntibaraba inyungu zabo gusa barabe inyungu zabo bita ko baserukira kugira igihugu kigitaha amahoro murakoze
Thomas mushyanahe de grace asinkamira ibibazo n'ivyumviro vy'abashinganye batatu François Egide na Thomas akabarangije atera kama cyane cyane eka kajanye n'ubuhinga bwo kuganiraho ba umurwi umwe ushora guheba bimwe wundi gaheba ibindi kugira abahuriye hagati hakabaha ivyo bita win-win situation duga kwijambo mu kanya gato
yego cyane urakoze reka mbere kuwa mbere kuri kiza François yavuze ko ari nyabututsi igiteja yavuze akantu aravuga ati
mufise akanya gatoyi muravunagura amajambo mufise
mufise akanya gatoyi
umuntu tumwe n'igice
ibicocoro byo 1993 ko babiki hanyuma baragenda hanyuma tuba baragaruka barasubiramo kandi ikintu gikuru ariko asigaye ko dutera imbere amahoro ariho asigaye ko dutera imbere muri ivyo bicocoro avuga narimo mu 1993 igihe twatsinda hanyuma yo bikatugora nivyo ndiko ndavuga ndi akahise ego naho twovyibuka cane cane icigwa vyadusigiye iciza vyaduhaye hanyuma ndagaca atera imbere kuko mu vy'ukuri ndabeshe amahoro ariho hanyuma kuri Egide nawe ngo mu kibitoki yavuze ngo nta equilibre irimwo mugabo nibaza ko icyo n'ikibazo yakubajije wewe urahezera ngene ukimubwira mugabo hamwe ndiko ndumviriza nibaza yuko mu by'ukuri yavuze ati ndakurimira ko rwiri ndakurimira ko rwiri kuko nibyo
byanyu bitwondo ndabona akanya kagiye mushinkahe
ndagushimira
ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye turashimiye n'umuhuza Edouard Uwimana nawe nyene yigoye akava mu nama ikomeye yarimo turashimiye n'abanywanyi ba radio hejwe ya Amerika bose baduteye akamo bakaduha ibiro byabo turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye na Fatou Karara yigeranije ikiganiro tubashimiye mwese abaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.